VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri no saha. Kuri uno munsi wa Mungu itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na 2016. Kuri mikro i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Turiko turi mu mashara ne hari amasase yavuga ariko ntivyavuze umwanya munini yavyavuze umwanya mutoya. Habanje grenade turika ama munyuma hacasubira ko amasasu hacasubira yindigira kabiri.
Uyu ni umunyagihugu yabonye igitero cha grenade cyabaye ejo ku munsi wa gatandatu kigahitana umwana muto kigakomeretsa nabandi. Ni mukanya gato kandi turabashikiriza yandi makuru yerekeye amatora mu gihugu cy'u Buganda kumwe na yerekeye impunzi z'abarundi mu gihugu cy'u Rwanda. Mugume ku maradio yanyu. Mu Burundi umwana umwe yarishwe na grenade zibiri zatewe kuri uyu wa gatandatu mu ijoro ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Abandi bantu babiri harimwo se w'umwana n'umusirikare umwe barakomereka. Igipolisi kivuga ko icyo gitero kiri mu cyakurikiranywe n'ibikorwa by'iterabwoba. Inkuru ya Eloge buri kaneza.
Icyo gitero cyabaye igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro nk'uko byemezwa n'ababibonye. Cyo kimwe n'abanyagihugu bamumihana yegereye aho cyabereye. Abagize icyo gitero bateye iruhande y'ikirindiro cy'abasirikare bari kwibarabara ryitwa irya Kanyoni rihuza zone ya Ngagara na zone ya Cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura. Hakaba ari hafi y'ikigo cy'ababikira ahagwa izo grenade zibiri ni iruhande y'inzu bamweramo abantu salon de coiffure mu Gifaransa. Ubwo nyene umusirikare umwe yaciye akomereka, hongera hakomereka uwundi muntu w'umugabo n'akana k'agahungu k'uwo mugabo k'imyaka itandatu gaca karacikana muri uwo mwanya nyene. Ubu yari ahari igihe vyaba atubwira uko vyagenze.
Je nari nanje kwimosha hama rero twumva urwamo rw'amasase hanze. Turiko turi mu mashara ne hari amasase yavuga ariko ntivyavuze umwanya munini yavyavuze umwanya mutoya. Habanje grenade turika hama munyuma hacasubira ko amasasu hacasubira yindigira kabiri. Uwo mwana nabo bavyeyi biwe nari namuciye ko bataratangira kurasa. Baza kurasa rero jewe ndi ndane ndiko ndimwesha. Tuwe twaciye twugara sinasubiye kumenya ibibera hanze. Nagiye numva yuko uwo mwana na se nyene bahamererewe nabi muri ico gitero.
Igipolisi kivuga ko abagize ico gitero bo babaje mu muduga bongera bahunga ari wonyene bakoresheje. Ariko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza ko ico gitero kitari kigamije na gato ico kirindiro c'abasirikare kihari. Pierre Nkurikiye amenyesha ko ico gitero n'ibindi bimaze iminsi biba ari bikorwa by'iterabwoba. Aratanga insiguro zituma avuga ivyo.
Abo bantu bari abahantu hakoraniye abantu beje kandi babanyagihugu badashobora kubivuna kandi atana kimwe bazira bagasha bateramo. Kandi no kumenyesha yuko haba mu Gikoto, haba ngaha mu Buyenzi, haba mu Kinama no mu Kamenga, aho hose bagiye batera n'ahantu hakunze guhurira abantu beje. Kandi n'imiburiburi umukenyezi cyangwa umwana niwe wasanga yakomeretse cyangwa yapfuye muri ibyo bitero. Baraza bagafata amapikipiki. Makuru dufise nuko usanga n'amapikipiki arabe bakotesheje bakakotesha igice cy'umunsi bagaca bayaza ko hanyuma bagatera iyo grenade mu bantu cancane hajya akoranira abantu benshi. Turumva ko hari n'amakuru avuga yuko boba bahabwa amafaranga ngo agera ku 50,000 ku uteye grenade. Umuntu agaca agenda kicara ajya amafaranga azi neza yuko abantu bapfuye cyangwa bakomeretse. Agashagenda kajyango na mafaranga aciye kandi azi neza ko azoruhira gufatwa.
Igipolisi cy'u Burundi kivuga ko gishimishwa n'urugero gisigaye gikorana ko n'abanyagihugu kikabahamagarira kurushiriza kudoma urutoki kuri uwo wese ashobora guhungabanya umutekano.
Grenade itewe nticagura ushaka kuyitera umuntu wibaza ngo ni umwasi mu gasanga ahitanye murumuna wawe cyangwa umubyeyi wawe. Nico gituma rero ikibazo cy'umutekano ari cy'abanyagihugu bose. Ata wigize sindabibazwa kuko nk'ibi bibondo biriko birapfa abavyeyi bariko barakomereka. Urabona yuko mu bisanzwe byo bigwanisho bidacagura. Nico gituma rero dusaba umurundi umuntu umurundi wese mbese n'umunyamahanga baba muri kino gihugu ko bishitse akamenya hari ico kigwanisho ko yoca yegera inzego zere umutekano. Turanashimira cyane abanyagihugu muri no minsi ako kamba bariko barakumva. Nico gituma ibigwanisho birafatwa ku bwije kandi n'inkozi z'ikibi ubu nta bantu bakizihishirira ko barabona yuko ivyo zikora biheze bikagaruka kuri bo. kandi tubashimira tukongera tukanabasaba kubandanya kuri iyo nzira kugira ngo dutuze ningoga ubugizi bwa nabi kuko bose iki gikorwa bose bamaze kubona ko ari cy'abanyagihugu bose aba bantu nta n'iminsi ishobora guhera tutaraheza nabo.
Don Shalex ntungane ikibondo cy'imyaka 6 cyahitanywe nayo magrenade yatewe mu ngagara kuri uwa 6 mu ijoro agize umwana gira 3 aguye mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho mu kiringo cy'iminsi itarenga 10 ku mugwa mukuru w'u Burundi. Abandi bana babiri umwe yari yiciwe mu gikoto muri zone Musaga mu manuka bwa Bujumbura ku itariki ya 5 mu ijoro, uwundi yicwa mu ijoro rya Bukeye muri zone ya Kinama mu buraruko bwa Bujumbura. Muri cyo kiringo nyene icegeranyo c'ubushikiranganje bw'umutekano cerekana ko abantu 63 bakomerekeye muri ivyo bitero indwi baricwa. Mu bakomeretse harimo abapolisi babiri n'abasirikare babiri nyene. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge Urikaneza kuri iyo nkuru. Tuve mu Burundi dukubitire gato mu gihugu cy'Uganda mu gihe hasigaye indwi imwe gusa amatora abe muri ico gihugu. Abaharanira gateka kazina muntu baratewe amakenga n'imvugo zishobora gutera uruhagarara muri ico gihugu muri iki gihe. Inkuru ya Elizabeth Polon iri ari Kampala, tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagiriubusa murantunga.
Abanyayuganda bakiriye nabi imvugo y'umuyobozi mukuru wa polisi Kale Kayihura yakoresheje aganira n'ikinyamakuru cyo muri Uganda mu kwezi gushize, aho yavugaga ko niba batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka intambara leta izaha intwara abashinzwe gufasha polisi gukumira ibyaha. Ni ukuvuga umutwe w'urubyiruko washinzwe ngo wunganire igipolisi. Ni nyuma gato y'uko umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi NRM Kasure Lumumba yumvikanye kuri radiyo abwira abaturage ko leta izica abana babo mu gihe bazigaragambiriza ibizava mu matora. Nubwo abagabo bombi Kale Kayihura na Lumumba bavuga ko bavugiye ibihabanye n'ibyo batangaje, benshi basanga imyitwarire ya leta muri ibi bibazo itari ikwiye. Patrick Tumwino uhagarariye umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Uganda avuga ko imvugo nk'iyi yakoreshejwe n'abahagarariye polisi ku rwego rwa district bashyizweho na perezida mu kugenzura abaturage.
Niba ibi bidahagaze, niba komisiyo y'amatora itagiye hagaragara ngo ibyamagane ndetse inabuza abakandida n'amashyaka yabo gukoresha imvugo zigamije kubiba urwango, ibi bishobora kuzateza urugomo. Urazaho umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi NRM avuga amagambo akomeye ko bazica abantu, ko bazabarasa, kandi si we wenyine gusa ubivuga, n'abandi benshi mu bayobozi ba polisi ku rwego rw'uturere hirya no hino mu gihugu bakoresheje amagambo nk'ayo. Yewe biteye impungenge. Urugero, uhagarariye polisi muri Jinja yaburiye abaturage ko abana babo bazaraswa nibaramuka bibeshye bakajya mu mihanda. Iri ni iterabwoba rero barimo bagerageza gushyira ku baturage. Ubuse ni ukubateguza cyangwa niko byateguwe?
Ibi ni uko hashobora kuvuga imvururu ariko polisi yabyamaganiye kure, ivuga ko ibinyamakuru by'imbere mu gihugu byatangaje ibihabanye n'ibyavuzwe hagamijwe kuremereza ibibazo. Fred Nanga, umuvugizi wa polisi ya Uganda, arasobanura.
We really meet every other day to evaluate how our deployment.
Turahura kenshi tugasuzuma uko umutekano uhagaze, tukareba niba hari ibimenyetso byerekana ko hashobora kuba imvururu. Ubu tuvugana twashoboye gucunga umutekano w'ibikorwa byo kwiyamamaza bigera kuri 900, haba ku matora y'umukuru w'igihugu, haba no ku matora y'inteko ishinga amategeko. Muri ibyo byose, ahantu hatageze ku 10 gusa niho hagaragaye amahane. Abakora ibyo bagerageza gukoresha politiki y'iterabwoba, bakagerageza guca intege abashaka gutora, bababwira ngo muramenye ntimujyeyo, hagiye kuba imvururu, mubike isukari nyinshi, ntimuzigere muva mu ngo zanyu. Yewe babivuga no ku mbuga nkoranyambaga, bironona cyane.
Stock sugar, don't come out of your homes like on social media, which is even very damaging.
Nubwo bimeze gutya ariko hari imwe mu myitwarire idasobanutse ikomeje kugaragara mu bikorwa byo kwiyamamaza nk'uduhanga tw'abantu ndetse n'imvugo ziganisha ku ntambara. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Uganda, Human Rights Watch, wasabye Museveni n'abandi bayobozi bakuru guha amahoro abaturage n'ubwisanzure bwo kwishyira hamwe. Kugeza ubu abayobozi bakuru b'igihugu ntacyo baravuga kuri ibi.
Urakoze cyane Eric Bagiriubusa kumwe na Elizabeth Poland i Kampala. Inyuma y'ingingo ya leta y'u Rwanda isaba ibindi bihugu byipfuza kwakira impunzi z'abarundi, bamwe mu barundi baba mu gisagara cya Kigali babwijwe rya Amerika ko iyo ngingo yabateye ubwoba kuko iyo ngingo ishobora gutuma bajanwa mu bindi bihugu biri muri ako karere, aho naho ngo nta mutekano hari nk'uko bari bawufise mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko byahungiyemo Abarundi. Icyo gihugu nicyo gifise impunzi nyinshi z'Abarundi gushika kuri wa gatanu zigera ku 75,000 281. Bamwe mu mpunzi z'Abarundi bamaze kumva iyo ngingo basa n'abakutse umutima. Uyu musore w'Umurundi yatubwiye ko ivyemezo amakungu afatira ko kugira yagirize u Rwanda ari binyoma, kuko bitangwa n'intumwa z'ubutegetsi bw'Ibujumbura.
Iyo ngingo tube tukiyumvise deja yatubabaje cyane, kuko mu bisanzwe ahantu twabaye iminsi itari mike turabona ibikurikirana n'ibiba. Ibyo byose bavuga bashobora kuba bafise ivyemezo bahawe n'imbonerakure canke abakozi b'iperereza ry'u Burundi barungitswe mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko babirungika mu bindi bihugu turamaze kuvyumva. Hari n'abandi barungikwa muri Congo. Abo rero iyo baramutse bafatwa baba bafise objectif yo gutanga ivyo babariwe n'iperereza ry'u Burundi. Ivyo rero muri ivyo rero n'ivyo bashobora kuba barafatiye ko hanyuma bagaca bavuga ko u Rwanda rushobora kuba ari mu makosa nk'ayo bagwagirije, ariko icyo tuzi cyo ruragerageza kugira gwakire neza impunzi n'ikimenyamenya ruri mu bihugu bifise impunzi nyinshi z'Abarundi.
Kuri uyu musore amakungu yarakwiye kwitaho ikibazo cy'u Burundi, amahoro akagaruka Abarundi bagataha iwabo aho kwiyumvira ko impunzi zihindurirwa igihugu.
Turajishinga n'ikibazo cy'u Burundi. Ahanini bareke kuguma babishyira ku by'u Rwanda, kuko u Rwanda n'ikindi gihugu kiri mu bindi. Ni najo gituma ubona kirabare akiti n'imbi impunzi mubona ko zishobora gutera ikibazo mu Burundi, mu muzunguza mushire mu zindi mu kindi gihugu. Ariko turiko turabona neza ko amakungu ariko arananirwa kwiga ikibazo nk'uko cyateza gucika. Ikibazo ni kiri muri iyo ntumbero bari kwaragiye. Nibagira intumbero nyayo giteza guhabwa. Hanyuma bashobora kuba ariko baraha bari barereka abanyagihugu b'u Burundi cyangwa Abarundi ko ikibazo cyabananiye gukora, baba bari bacikorera. Niba n'ivyashika kuri iyo ntambwe Burundi bagatangura kugira bimwe bitama autodefense, hafa abantu benshi murabizi, nibafa bazoja kugatwe kandi amakungu na nkuru nziza ariko arabica.
Kubandi ingingo yo guhindurira igihugu impunzi yamaze gufatwa kandi ntizosubizwa inyuma nako bari bubigenze. Basaba amakungu na cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kubaronderera ubuhungiro kure y'u Burundi, kuko mu karere nta mutekano hari kandi Abarundi ngo babandanya gutotezwa banarondegwa buhongo.
Jewe neza na neza amaze amezi ashika ku 8 ndi hano mu Rwanda, kandi igihugu cy'u Rwanda ni igihugu twaje duhungiramo tuzi neza ko hari icyo cyisangije mu bijyanye n'umutekano. Turaba muri Congo ibikora birahe, turaba mu Uganda ibikora birahe, turaba muri Kenya ibikora birahe, turaba hose Tanzania umva abantu bari ko barahabwa amasumu, umva abantu bafatana ibigwanisho muri ico gihugu, umva Abarundi bagendayo bakavayo kubera gutinya ko bandanye bakurikirwa bakurikiranwa nako. Rero abazungu bashake baze mugabe ico dushaka, iyo batujyana tujyana ahantu hari umutekano n'ubuzima bwiza nk'ubu twadusanganywe hano naho bisanzwe bigoye, tubuze uburyo bw'amafaranga ariko umutekano turawufise.
Bati bisa no kuburabuzwa, kuko mu Rwanda Abarundi bari bamaze gutangura kumenyera kubaho, none ubu bizoba ari nko gusubira guhunga rushasha.
Nk'umuntu yahunze iyo ngingo ko ntibayivuze kuri jewe, ahubwo numvise umutima wanasimbye. Kuko icya mbere twavuye mu Burundi duhunga umutekano muke, duhungira mu gihugu cy'u Rwanda batwakira neza kandi igihugu kiri mu mutekano. Hano nari namaze kumenyera nk'akarorero, nari namaze gutangura kurondera ubuzima bwaho bivana n'ibihugu bazotujyana, kuko nko muri kano karere igihugu cy'u Rwanda cyo twari twashimiye guhungiramo kubera umutekano waho, kandi bari batwakiriye neza. Ikindi bari baduhaye novuga ama avantage atandukanye kugira dushobore gukora ubuzi butandukanye, kwiga. Nukuri twari twamaze kumenyera ubuzima bwaho. Sinzi rero ibyo bihugu bagiye kutujanamo ko tuzorohewe ngo tworohewe kuno twinjiye mu Rwanda n'ukuntu batwakiriye.
Iyi ngingo umushikiranganje w'imigenderanire ya Leta n'ayandi makungu Louise Mushiki wabo yayimenyesheje kuri uyu wa kane. Ibyo byavuye ko u Rwanda rubandanya rwagirizwa n'u Burundi n'amakungu ko ruriko rurateza umutekano muke mu Burundi rubicishije ku mpunzi z'Abarundi ziri muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kuva mu kwezi kwa kane, President Nkurunziza amaze kumenyesha ko agiye gusubira kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Abarundi bihumbi n'ibihumbi barahunze igihugu bahungira mu bihugu bibanyi, menshi bahungiye mu Rwanda. Ngushika uyu munsi icyo gihugu gifise impunzi z'Abarundi zigera ku 75,281. Aho ni mu gihe Abarundi bamaze guhunga igihugu bose hamwe barenga 200,000, abandi nabo bagiye bicwa. Ikigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita Mukamusoni kuri iyo nkuru. Ubu rero ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mushikirizwa na bagenzi bacu ba kuri studio Ijambo Ibujumbura mu Burundi.
Ntorere Kazoza.
Bakunzi ba studio Ijambo ndabaramukije ndabahaye nikaze muri cha kiganiro cyanyu
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzi mbanemeshe kino kiyago ntisangwe mwese duhana ijambo.
Sangiri kiyago, sangiri jambo ni kazoza, kazoza.
Kaze kandi mu gice cha kabiri cha kino kiyago tugirana na honorable Agatogwasa asanzwe ari cegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi atuko turabira hamwe aho ahagaze kuvyerekeye akaga igihugu cy'u Burundi uno munsi kirimo aho hijya no hino kuva amatora baye haboneka ubwicanyi haboneka abarundi bapfa ku bwinshi abandi ugasanga barategwa hijya no hino uno munsi bamwe baragezaho bavuga bati hakwiye mbere ibiganiro byogirwa hagati ya leta n'abahunze igihugu abandi batahubwo byobera mu Burundi gusa reka mbere hari nabageraho bagira bati harakwiye inteko mva makungu zoza gukingira abarundi muri kino gihe biboneka ko bicwa bunyamaswa no munsi rero Agatogwasa twifuza kumenya ico yiyumvira kuri bino bihe igihugu kirimo. Honorable Agatogwasa, nk'umwe mu barongoye urwego ruvugira abanyagihugu uno munsi mwebwe mubona yuko ico kura abarundi muri kano kaga ari giki?
Je narabivuze kuva mu kwezi k'umunani narabikwiye nabo twa tunabo dusangiye ibikorwa hari inyabuna vyihuta vyihuta ibiganiro hagati y'abarundi bidakumira bitunganywe niyo nzira yonyine yodutuma twirinda akajagari twirinda ihungabana ry'umutekano. Kuryamana kibi byarafashe umwanya kugira ngo nivyo biganiro vyo hagati mu gihugu bitangure. Amakungu yaragerageje nayo nyene gufasha mugabo murabona yuko ntibiriko biratera imbere gose kuko kimwe coco je nemeza yuko amahoro agirwa n'abankana kuko abakunda nabo babasanzwe bayafitaniya ntangorane. Uyu munsi rero ibiganiro ko hariho umugwi ubijejwe nibaza yuko ukuntu biriko birakogwa kumviriza wumvirize bamwe hamuzoje kumviriza abandi ego ni imwe mu nzira mugani baza ko inzira irashe kwa ruko bose bumvirizwa icyarimwe kugira ngo ducungure umwanya. Kandi nibaza yuko kubavuga ati byobera byose mu Burundi barashaka kuba ivyo bavuga ari byo ariko je nkavuga nti none byobera gute mu Burundi kandi tuzi ko ari abari hanze uyu munsi batokwidegembya baramutse baje ngaha mu gihugu
ariko abari hanze benshi bavugwa uno munsi ubutungane busa n'ubumaze kuzabura batumaka urutoki yuko bashobora kuba bagize ko bo baragize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi.
Naho nyene nagomba gushika mu gihe umuntu avuga ati wewe naka twaragusohoreye umutahe urumva ko uwo muntu amubwira ngo ngwino tuganire ngaha mu gihugu ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ico ni kimwe ariko none hoho nitwavuga ngo abo kirazira kikaziririzwa yuko bumvirizwa bari iyo bari burya ntiko bari nko kubaha impigi yuko noneho bokoresha ingufu n'ingimba kugira ngo bashike ku byo bipfuza. Je nibaza yuko mu by'ukuri nimba bari bashatse gutembagaza ubutegetsi abatware bakagira amahigwe uwo mugambi wabo ukaburizwamo boraba icoruta ikindi hagati y'ukubandanya babakumira nuko babavuga bati mwebwe ariko murafise amafuti aya naya naya naye nivyo twovuga na vyose hariho bimwe bimwe tutobemerera kukarorero. Hanyuma kandi ikindi je nibaza yuko kuri iki kibiganiro iyi komisiyo uyu mugwi ujejwe ibiganiro hano hagati mu gihugu warukwiye nyabuna gukorana nuri ya mugwi mpuzamakungu ibiganiro bakabikorera icyarimwe noneho bikaba ibiganiro bifata umwanya mugufi naho atabavuga ati ni nakashamiranye na naka biragaragara yuko hariho uruhagarara cyane cyane ngaha muri Bujumbura no mu makumi na mwamwe nkiyo za komine Mugamba za Burambi na hano umuntu aza yumva rimwe na rimwe abo bantu ibyo ari byo byose sinibaza yuko uwo muntu yagiye gutora inkoho yagiye gutora grenade sinibaza yuko ikibazo ciwe ubushaka kugitorera inyishu ubushaka kukivuga ati je buryo ujya muntu ari karagira ikintu nuko kubera mbona ibintu kunuko so uwo munyagihugu wo muri kucenda juru hariya yitungiwe na yasuka nibaza yuko hoba hariho abantu b'abanyepolitiki bwana bo bashaka nabo guca ku rugo butegetsi abo rero urumva rero nibo rero bakwiye rero kuganira rero na leta ukuntu ivyo byohagarara iyo ngimbi kavaho hakabaho kujinama n'ingingo kugira ngo ingorane zihari zitoregwe umuti hama nkuko byose byakomotse mu matora je nibaza yuko umuti nyezina uzoboneka biciye nubundi mu matora ariko imbere yuko amatora yoba nuko ubwa mbere na mbere abo bahunze bishoboka yuko babanza bakagaruka mu gihugu kugira ngo nubundi ayo matora abe bose bashobora kuyagiramo uruhara kandi nibaza yuko hagezeho abarundi dukubita katima mpembero tukaraba amasezerano atandukanye n'imyumvikano itandukanye byari bisanzwe bihari biduhuza noneho muri uko kuganira ibyo bikatubera nk'umushinge duherako ni nkuko uyu munsi ari izimvugo ziriko ziravugwa ngo amahonya bwoko nibiki nibiki je no saba umurundi wari we wese yabo muhutu yabo mutwa yabo mutuzi cyanyu ko yo kwita kose ntihagire umuntu amuzirika kucatsi amubesha ngo namushigikire mu bidashigikirika je maze imyaka 52 ubu ndashobora kwiheza kahise ku Burundi nitonze nkabona ibinyegezwa bimwe bimwe muriko novuga nti iki kibazo bavuga ngo cihonya bwoko nakagwi kabantu baba afise inyungu ziwabo bashaka gukingira cyanki bashaka gushikako si kibazo cy'abarundi bose nimwashaka murazompinyuza nimwasanga micombero itunga giwe yagenda agahamagara abatutsi bose ati nimuze dusangire na rose cyanyu wundi mutware uwo ari we wese muzo wamumbarira ni haba bwa bunyonyezi bose twumva ngo nakaturiye amamiliyaridi ni haba hari numwe agenda agacamagara abo basangiye ubwo kuti nimuze na rose muzoheza mumbwire yuko koko hari ubwoko busha kwiyumvira guhonya ubundi mugaba akagwika abantu karashobora kwitwaza ubwoko kugira ngo akore ishano ngo gakingire ibyo gafise canke gashikire ibyo kipfuza gushikira rero nuko atamurundi numwe yoba umuja w'ivyumvira umwe nibyo
mu biganiro bimaze iminsi bibera hagati mu gihugu bigwana urya mugwe washinzwe haramaze kumvikana benshi basaba bati ibwirizwa shingiro risubigwemo ikibazo cy'ibiringo bagifute ibyarusha bizimangane muhagaze ngaho
ntihagire umuntu aza guteragira ibyiyumviro mu bantu ngo ejo nibazi wanyu kubabaza uravuga ukuri avuga kuriya nibareke abantu bavuge ibintu uko babyiyumvira ntibavuge ijambo batamitswe iyo ngingo nayo nyene abantu barayumvikanye kwiyarusha nibayubahirize ntacyo yica
arusha hari nabavugana nabo muri icyo biganiro bati arusha ahubwo nifutwe yose
ubutabona akamaro arusha yoba yaragize kugira ngo abarundi habeho kwemerana na gatoyi niwe yovuga ati nibayifute mugabo je nibaza yuko arusha nubwo atari nk'injiri irafise icyo yafashije uyu munsi hano hari wacu mu Burundi nta muntu yo kwiyumva yuko ari kivume kubera akomoka mu bwoko kanaka hanyuma ikindi naco none umuprezida atwaye imyaka 10 ntihagije burya yakoreye neza igihugu nibo mushimira none abavuga ngo nibabikure muri Tanzania kuva bikukira 1961 gushika uno munsi kiretse Nyerere yatwaye imyaka myinshi gusumba abandi uwamusubiriye Mwinyi yatwaye imyaka ingahe uwasubiriye Mwinyi Mukapa yatwaye imyaka 10 uwasubiriye Mukapa Kikwete yatwaye imyaka 10 nuzenye Magufuri wumva ari wakangahe kandi arazi yuko inyuma y'imyaka 10 y'imyaka 5 azabafise amahirwe yo gusubira kwitoza niyo yagira amahirwe bakamutora namarame mugabo inyuma y'iyo myaka mu 2025 ntazosubira gusubira kugira gutengwaze yitoze ivyo arabizi si kibazo rero kuri we kukino ndetweho twumva yuko twoguma twishishitira ngo ntihakabe kuvuga ngo biringo ngo ndibagire gute
ariko bavuga gucyo bagashyiragira bati none honorable Rwasa kuba ariko rakorana n'ubutegetsi muri muri ico kiringo ibyo avuga n'ibyo yemera si bimwe
jewe ivyo nemera ni demokrasi nkeza buntu ihera ku mwene gihugu igaherera ku mwene gihugu si demokrasi umutware amutegeka ngo je ivyo shaka nibi
mugwaruka rupfa muri kino gihe rundi rugahohoterwa rundi rugahunga igihugu mwavuze ko naba FNL barimo no musa ba FNL bamwe bariko baricwa abandi bakaba bapfunzwe mu mabohero bavuga ko Rwasa yabahevye barakurenganya
barandenganya mugabo kandi si bo barundi kuko abanyepolitike benshi aho gukora politiki ngo bavuga imigambi yabo bashima guteranya abandi ngo bikunde baronke ababayoboka
mukurangiza rero ubwikanyi buri mu Burundi muri kino gihe n'indazo buhagarika
ubwikanyi buri mu Burundi buzohagarikwa n'abarundi twebwe nyine ubwacu igihe umurundi wese mubatware n'abarondera gutwara twese twokumva yuko igihugu ari itunga rusange amahoro niyo ntibwoca kabira taragaruka ga mu Burundi
aya mabi ariko aba mu gihugu honorable agatogwasa mubazo yabazwe ntarimo
cyo nayo nzobazwa kuko nta ruhanda yafisemo
reka ndagukengurukiye nsozera na kino gice cya kabiri cya kino kiganiro nibutse ko n'umunsi cyari ikiganiro kidasanzwe aho twashimikiye cyane ku kiyago cya honorable agatogwasa icegera cy'uburongoye inama nshinga mateka tukaba twagiye tugaruka kuri bimwe bimwe mu byo barundi bibaza kuri honorable Gatogwasa no kumizera y'abarundi hamwe no kuce yumvira kugira uburundi buve muri kano kaga muri kino gi ndagushimiye no kuba witabye ino kiganiro
ndabakengurukiye namwe kuba mwa mpaye kano kanya kugira ngo nishure kuri ayo makenga bamwe nabandi
reka jero minyo nzima nshimire nawe wahisemo kumviriza kino kiganiro ikiyago cha politike ntorere kazoza ndakwipfurize kuroranirwa mu bawe no mu vyawe naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
aho ni naho rero duheraje ibiganiro byo kuri no saha nchuti mwese mukunda radijwi rya Amerika ndabakengurukiye cyane ko mwaduteza amatwi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka tubibutse kandi yuko ibindi biganiro vya radijwi rya Amerika mushobora kuvyumviriza kuri site yacu ya internet adresi yacu ni wezitatu@ radio yacu voa@.com canke mukaja kuri site yacu ya Facebook na Twitter naho nyene murashobora kuronka amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda aho rero adresi yacu ni VOA radio yacu mwakoze cyane gose kudutega amatwi ndabifurije umunsi mwiza wa Mungu mwari muri kumwe kandi na Oriane Tangishaka ndashimiye na Fatuma Kalala Limasire dufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri no saha n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye cyane murakoze mwese.